Gushika muri ndamukiza na ruheshi umwaka w'2023 abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi muri uku kwezi kw'indwi na 8 kundwi harakigwa abarenga 2000 kuri uyu wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096 hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera z'inondu nyene amamodoka z'inyabo bahungutse abarangururana igita cha mabanda aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi 2-3 bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki. Makanaki ni guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka bakongera iyindi fashanyo igenewe abahunguka. Barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa, ibikoresho byo mu nzu, amasabune n'ibindi hamwe n'amafaranga arenga 500,000 by'amarundi kuri umwe. Iyo agize ukikwa n'amagara avurirwa aho nyene. Nembwiye hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo c'Igitara hari ababizejwe babumviriza bakabatunganyiriza. Intara yakira abahunguka benshi ni Makamba. Nko kuri uyu wa 2023 hahungutse abanyamakamba 499, abanyaruyigi 183, abanyacanguzo 169, abanyamuyinga 126, n'abanyarutana 123. Abandi bake bake bakaba bava mu zindi ntara. Inyuma y'igirandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa, abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi y'aho bahunze bava. Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa 2023 ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane.
Muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera 2015 cya 2018 tugihabwa ingazi ikwiye, ariko ubu nta kwidegembya kwahari. Kwari kurya nyine UN icapa umuntu ata maboko ata maguru, kwari kurya nyine muri make we watega amashi ibyo baguha, ariko nta bindi warure kuri buri burondereremo.
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro ataterambere nshobora kuronkerayo.
Sema hitamo guhunguka kubera kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri cyo twabukina kuko ngaha mu Burundi ko muri make bamwe bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira, nta mwitegemzi uriho, nta rukwi wose nyo muri make ngo ukuri nyuma y'ikambi ngo ujyane mu nkambi mu cyo gusenya.
Ndarishikije Michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango.
Sandwe ntabisa kemere gukora kiretse ba twadize twa kwari kwa bakora bijya kimwe mategeko twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya poke wa gusa. Sandwe waba haba gushyira gukingero cyane kurima cyane gusoka naho haba gusenya ngo wasiga guhura n'ingorane nta kimwe cyari kemere gukora. Imwe ni kwahura nazo ndiga zari zike badije ndiga z'imizi 2008, ariko naho twagenda kurya duke duke za mali mizi 14 guze n'izi 14 cyaroze gukingero washyira gusa tukaryama.
Aho mu ikambi na worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba. Esperance Nizigiyimana
ariya muntu ntitwarwa na soko kitamu ke mu isoko bagufashije kubatakira nani kiri mu ntoki kuma ntari na kimwe umuntu akora no kuri mu ntari oya nta muntu n'umuntu akubwira nta n'undi nta n'umwe nara kimwe keretse no kuyo mwene umuntu agiye gusenya abantu biruka hako kwinjira bakamufata bahitamo kuruta mu gihugu cy'iwabo kubera umuntu ari ahantu atari iwabo aguma hari afite ubwenge bahitamo kugarukira hasi.
Tuyisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nicyo gituma duhungutse.
Narasimbukije kuko birakaze cyane nyine ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu, hari igihe baca uca wirukanka ku bitaro kugira urebe yuko bakwishyura imigera baba bakuteye mu mubiri. Yari habaye nabi kuko nta myidegembyo twari dufite, kera mu isoko kwari kukwirukana ukwiruka baje ugasanga wikubise hasi ubwo nyine no ku bitaro ubaye umutima ukaraba.
Hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha. Naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe. Gwasa Etienne
yewe itatumye munguka
tandukanye nyene nuko nyene tubona indero nyene mu bana iteretunguka kubera batubwiye ati mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kwiga ngo bagiye kubihagarika kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kubera n'iryo terambere ry'abana nyene ubuteterambere ry'abana nawe akadoda kumugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene
Nizigimana Shadrack w'imyaka 20 yarageze mu mwaka w'icyenda mu nkambi Inyarugusu amaze kumva ko atakibazo cya leta kizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashuri
nje ngaha ntangurire mu w'icyenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe subira mu w'indwi for example cyangwa bakambira nsubire mu munani rero nka je ubona igikuriro urabona uko babanciye intego cumenga ndoca ndabivamwo nizo guheba
mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango umusa hunguka ageze igitara yabwiye ijwi rya Amerika ko atabyo kwiga kirimo ashima gukora kugira ngo atunge umuryango
mu byo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabidukundira baduha ibiro kanaka ku muntu umwe abantu babiri batatu kuduga hari ibiro tugenda dutegekwa gatutarenza
icyo barundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli
yego twatiwa kwamo na yuwe na leta ya Tanzania y'u Burundi na yuwe nibifatanya bagwaye ko mu gihe w'amahoro akibaye ko dukwiye gutahura ngo tuje kwa igucacu tumba turabineje batubwiye ko umutekano meze neza bijya rufaringa kugira ngo dutaha kwenye ne hari na bene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira nibo bampaye bambwiye ati meze neza ni muzi
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka basaba ko boshika babandanya inyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro Samushimike Ramadani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashyirahamwe yabo batangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze gutya bisaba bibaye ngombwa abo bantu ukabubegereye niho byakunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashyirahamwe tumenya ngo arakurikirana n'imyuga uko ndazi iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari ukuga runaka dutandukanye ari ukorora ari ukugira kugira rero turonka iryo shyirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushyitse nta aderese muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega tubasha kwicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
ku ruhande rw'abacyangwa ibihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse
inabyakiriye neza kandi abyakiriye njyonyine kandi anezerewe kandi ngize murare iyidasanzwe tuba abagenzi b'iwacu bacu ndetse nabo nimwe nabo twabona twahora duhana amazi tubana neza nk'uko twahora tubanye tuvuga n'ukuva n'ubwambere tuva no mu nkambi hose agakira kimishyitse n'umunyi tuzosabana nk'uko twari dukunda tuzisabana
ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico iriho ya keri agira ati
ibyo nabyo kwenshi kuko mumaze kubana muratinda mukamenyerana mugasanga zangese zahari ugasanga baratete mugasaba mugaca musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta shikira ndetse twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turiho turahuriza mu nyene
Antoine Nirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo n'uko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 400,000 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560,000 2022 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bategereza gutekereza byifunga n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700,000 y'amarundi kenshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika 8 ugenda utekeye bisigura ko mu kibano bashyitseyo badashobora kwegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimo abahungutse
Leta y'Uburundi ishyiraho ubushinwa bw'intwari ati mu bwitambere rusange n'umutekano mu buyobozi bukuru jeje butakana impunzi no gusiza mu zateshejwe natwe hari ibyo duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kandi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni 5 ibihumbi 500 muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye za koperative tubona ko iri mu nzira y'iterambere kugira ngo tuyirambe kamire nayo
kubijyanye n'abanyeshuri bahunguka bashika biyandikisha mu mwaka bari bagezemwo bakabandanyiriza aho bari bageze igihe naho hadutse amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa aho bashikiye hari imigwi yashinzwe ku mitumba ejo kumvikanisha batase kandi bidaciye mu ngimba. Cyerize Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.